Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amahoro kuri mwese muduteze amatwi muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Amakuru y'Ijwi rya Amerika tubahera kuyavugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Alois Bigirimana.
Urakoze Geoffrey. Umupfakazi wahoze ari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana yarunguruje rubanza ku ngingo yafashwe n'umushikirizamanza mu Bufaransa yo kubandanya amatohoza ku byo yagirizwa ko yagize uruhara muri genocide yabaye mu 1994. Umushingwamanza wiwe yabishikirije ejo ku munsi wa mbere. Agathe Habyarimana aronderwa n'u Rwanda ku byaha bya genocide ariko mu Bufaransa ari mu rwego rw'abakekwa ko ibyaha ariko bataragirwa ku mugaragaro. Mu kwezi kw'icyenda yasabye umucamanza w'i Paris kugara dosiye y'amatohoza amaze imyaka 13 ku byo yagizwa ko yagize uruhara mu bwicanyi, asigura ko habaye guteba muri ayo matohoza. Mu kwezi kw'11 ku itariki ya 4 ibyo yasabye ntibyemewe n'ubucamanza bwo mu Bufaransa buriko buratohoza kuri iryo vyaha yagirizwa ko yakoze mu Rwanda. Umushingwamanza wiwe Philippe Meilhac yavuze ko bunguruje bahakana iyo ngingo. Agathe Habyarimana w'imyaka 78 aba mu Bufaransa kuva mu 1998. Ufaransa bwaranse kumutanga ku Rwanda ariko kandi bwaranamwimye ubuhungiro ku bw'ibyo akekwa ko. Baburamatari ba mareta atandukanye muri Leta z'Ubumwe za Amerika bariko barafata ingingo nshasha zo kugerageza kugabanya ikwirakwira ry'umugera wa corona mu gihe abandura muri Amerika barenze imiliyoni 11. Buramatari wa Leta ya Michigan Gretchen Whitmer yatangaje ko habujijwe kwinjira kurira mu mazu y'uburiro abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye na kaminuza babaye barahagarikwa gukurikiranira inyigisho mu masomero. Ibindi byahagaritswe n'amakoraniro y'abantu benshi hamwe n'amazu y'amareresi. Muri Leta ya Washington iri mu buraruko bushira uburengeroho, buramatari waho Jay Inslee yarabujije kurira mu mazu y'uburiro, yongera ategeka ko amaduka agabanya abayinjiramwo gushika ku bice 25%. Mu ndwi iheze Amerika yabonye hafi abantu 150,000 banduye ku munsi nk'uko kaminuza John Hopkins yabishikirije. Abantu barenga 246,000 baramaze kwicwa na COVID-19 muri Amerika. Tukiri kuri uwo mugera, komisiyo y'umuryango w'ubumwe bwa Buraya yatangaje ko ku munsi wa mbere ko uwo mugabane wagiranye amasezerano yo kugura imiliyaridi 45 z'incanco z'umugera wa corona ziriko zirakorerwa mu Budagi. Iri tangazo rije haheze iminsi abategetsi b'ubumwe bwa Buraya batangaje amasezerano nk'ayo n'ikompanyi y'Abadagi BioNTech hamwe n'iy'Abanyamerika ikora imiti Pfizer yo kugura incanco zingana imiliyoni 300. Ni mu gihe ibihugu bya Buraya birushiriza kubona ibitigiri by'abandura uwo mugera byiyongera, kandi bimwe muri byo byasubiye gufata ingingo zo guhagarika imirimo imwe imwe mu ntumbero yo kwikingira. Muri Afrika, igisagara cya Hamdayate muri Sudani ubu gihaye indaro ibihumbi by'impunzi zahunze intambara mu ntara ya Tigre muri Ethiopia. Mu bashiki 8 bashitse mu minsi iheze harimo ababyeyi hamwe n'abana bakivuka. Iyo ntambara imaze kurenza indwi muri Ethiopia hagati ya leta hamwe n'umugambwe uri ku butegetsi muri iyo ntara, yatumye abantu barenga 200,000 bahungira muri Sudani nk'uko ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryita ku mpunzi HCR ribivuga. ONU hamwe n'andi mashyirahamwe mu gihugu bavuze ko bariko barafasha abahunze iyo ntambara. Ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu Amnesty International ivuga ko ibyo bitero byica abanyagihugu.
Urakoze Aloyce Bigirimana kutugezaho ayo makuru. Ukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ikaze nanone ku makuru yacu dukomereje kwavugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Ingingo zao z'ingenzi mu Rwanda Ministeri y'Uburezi yarayitangaje gahunda yo gupima virusi ya corona mu mashuri yose yo mu gihugu.
Hateganijwe mu mabwiriza ntabwo ari uguhita dufunga amashuri yose mu gihugu, ahubwo tuzagenda tureba ahagiye haboneka ikibazo ariho bikorerwa.
Uwo ni Valentine Uwamariya, Ministeri y'Uburezi mu Rwanda. Mu Burundi ho ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi ryarayitangaje icyumweru cyahariwe abahoze ku rugerero, naho muri Tanzania impunzi z'Abarundi zirasaba ko imfashanyo igenerwa abana yahabwa abanyina uguhabwa base. Amakuru yacu mu karere tuyaheri mu Rwanda, aho Ministeri w'Uburezi ejo yatangaje ko leta igiye gutangira gupima ikiza cya COVID-19 mu mashuri yose yo mu gihugu. Ni igikorwa kibanziriza itangira ry'icyiciro cya kabiri cy'amashuri azatangira ku wa mbere w'icyumweru gitaha. Ikigali mu Rwanda ni inkuru ya Asumutakaboye.
Mu kiganiro Ministeri w'Uburezi yahaye itangazamakuru kuri uyu wa mbere, Madamu Uwamariya Valentina yatangaje ko abanyeshuri 2500 mu mashuri abanza n'ayisumbuye n'abanyeshuri 500 muri za kaminuza aribo barebwa n'iki cyemezo. Ministeri yasobanuye ko iki gikorwa cyatangiye mu rwego rwo gusuzuma ko nta kibazo cy'ubwandu cyaba cyaravutse mu bigo by'amashuri nyuma y'ibyumweru 2 amashuri atangiye mu gihugu. Ministeri Uwamariya yagarutse ku cyakorwa mu gihe hagaragara abanyeshuri banduye COVID-19.
Hakurikiza amabwiriza twasohoye hamwe na Minisante, kuko ayo mabwiriza asobanura neza mu gihe mu ishuri habonetse umwana urwaye bigenda gute, mu gihe mu kigo habonetse abana benshi barwaye bigenda gute. Icyateganijwe mu mabwiriza ntabwo ari uguhita dufunga amashuri yose mu gihugu, ahubwo tuzagenda tureba ahagiye haboneka ikibazo abariho bikorerwa. Murabizi ko kuri ku ishuri kuki twateganije ibyumba bishobora kujyamo abo bana, nuko twatekerezaga yuko ibyo bintu bishobora kubaho. Byumvikane ko niba mu kigo habonetse abana benshi, abandi bagombaga kujya muri icyo kigo bazabanza bibaritse tubanze dukemura ikibazo cyagaragaye.
Kugeza mu Ministeri y'Uburezi itangaza ko nyuma y'ibyumweru 2 amashuri atangiye, hari byinshi byakozwe mu gufasha abanyeshuri kwirinda iki cyorezo, ariko hakiri ibikigoranye.
Gufata abana ukabashyira kuri gahunda ihamye yo kuvuga ngo ntimwegerane, ntimukoraneho, mwambare agapfukamunwa, ntimukine, ni ibintu bisaba imbaraga nyinshi cyane. Muri rusange barabyubahiriza n'utwo dupfukamunwa baradufite, ariko bitabujije ko bisaba no guhwitura, kuko nk'uko mu mabwiriza twavugaga ngo abana 23 mu ishuri hari aho twageze dusanga bidashoboka. Ariko ubu ngubu icyo dukora ngira ngo na hamwe mwarabibonye, nuko abana bicara ari babiri, umwe akicara ku ruhande rumwe undi akicara ku rundi, ku buryo utavuga ngo uko twabiteganyaga byarubahirije 100%. Nyuma y'uko bemereye n'imodoka gutwara abantu bose bakagenda bicaye, kuba abana bakwicara ku ntebe ari babiri twasanze bitaba imbogamizi.
Mu minsi ishize Ijwi rya Amerika ryakoze inkuru ku bibazo byagaragaye mu itangira ry'amashuri yaba abanza ndetse n'ayisumbuye. Ababyeyi bumvikanisha ko ikibazo nyamukuru ari ubukene.
Bikubisamo ikibazo cy'izuba, akazi kagiye kabura, itangira rizagorana.
Mbona hari imbogamizi nyinshi cyane kugira ngo abana bazatangire amashuri. Imirimo imwe n'imwe yagiye ihagarara kubakoraga. Ndakeka neza abanyeshuri bataziga neza kubera ko bamwe bazabura ibikoresho.
Birakomeye cyane, no muri iyi minsi nyine abantu barabyibaza. Ari n'amatike, ari no gushaka amatike, gushaka minivare, n'akazi akenshi karahagaze. Ubucuruzi n'abacuruzaga ntibigenda neza, ubuhinzi bwo byarangiritse. Ni ikibazo.
Ministeri y'Uburezi yagaragaje ko mu mashuri abanza hamaze kubarurwa abana bangana na 11% batasubiye mu ishuri, umubare munini ukaba ugaragara mu mujyi wa Kigali, aho abagera kuri 15% batagarutse mu ishuri. Ministeri w'Uburezi agasobanura ko mu mujyi wa Kigali bishoboka kuko ariho hari imirimo myinshi abana bashobora guhugiraho, naho mu mashuri yisumbuyeho habarurwa bagera ku 9% kugeza ubu batarasubira mu mashuri. Ministeri y'Uburezi yasobanuye ko nta cukumbura ryimbitse byari byakorwa ngo hamenyekane zimwe mu mpamvu zabujije aba bana kugaruka ku ishuri, ariko Ministeri Uwamariya asobanura ko hari ikibazo babashije kumenya cy'abana b'abakobwa batwaye inda muri amezi 8 bamaze mu rugo batiga. Minisitiri w'uburezi ntiyasobanuye imibare nyayo y'abana b'abakobwa bamaze guterwa inda kuko yavuze ko icyegeranyo cyose mu gihugu kitarabasha kubageraho. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika. Mu biganiro byacu umuntu arete kudukurikirana kuri FM, mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita shortwave ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,300 kilohertz 15,600 na kilohertz 17,300. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mudukurikirana kuri kilohertz 15,460 na kilohertz 17,530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Tuva mu Rwanda tuje mu Burundi, aho ejo kuwa mbere ishyaka CNDD-FDD ryatangaje icyumweru cyahariwe abahoze ku rugerero. Gusa amashyirahamwe y'abahoze mu ngabo z'igihugu n'abahoze mu yindi mitwe yahoze irwanya leta barashinja ishyaka riri ku butegetsi kurobanura rikita kubahoze barwanira ishyaka CNDD-FDD ntiyite kubavuye ku rugerero. Muri rusange, inkuru ya Eloge Willy Kaneza I Nairobi muri Kenya.
Nkuko byama ibirori kuri uyu wa mbere byatanguriye mu gifurwa ya komine Mpanda, intara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi, ni mu kibanza gihambwemo abahoze ari abagwanyi ba CNDD-FDD. Abategetsi benshi barimwo umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gerard Ndabirabe n'icegera c'umunyamabanga mukuru w'umugambo uri ku butegetsi Joseph Ntakarutimana baroye gushingura iz'amashurwe kuri izo ntatemwa. Joseph Ntakarutimana yavuze ko kuva u Burundi bwikukira abarundi bangajwe baromorwa bongera baranyagwa n'ubutegetsi bubi, ashimangira ko atica ubwoko ica ubutegetsi bubi.
Burundi batikiye atacyo bazira, turabye abarundi banganye atacyo bazira, turabye abarundi byabo byatwawe byibwe nabo bategetsi babiye atari byabo.
Ibirori byakomereje ku muhingamo ku cicaro gikuru ca CNDD-FDD Bujumbura. Ariko Kasenviza bigomba rongo ishirahamwe ADEMEHASHE ry'abasirikare bahoze mu gisirikare ca kera kizunka ex-fab bamugariye ku rugamba, abona ko aragahaze mu itunganywa ry'uyu munsi kuko utegurwa n'umugambwe aho kuba igihugu.
Uyu munsi mukuru gahinduka ukitirirwa igihugu ukareka kwitirirwa umugambi. Uwo kwitirirwa igihugu ugategurwa n'abantu bose bo mu mice yose wega, ntitumenya ngo bitegurwa gutya. Kandi n'ikigeretseho n'abahoze muri CNDD-FDD ntibabimenya bose, umengo nabo nyene harimwo umwana n'ikimeono.
Agahaze na Emmanuel Minani, umukuru w'ishirahamwe na COHASH ry'abahoze mu migwi y'abahutu yagwanya leta ryiganjemwo abahoze muri CNDD-FDD, arakemanga.
Bamwe baragwaye bariko baravuzwa, abandi muri rusange ubukene baravuze rero ayo bakira nayo bamira, ubu barahoze bari ngaho nta muntu n'umwe ariko arakurikirana ibintu byabo. Mu by'ukuri ntibyifashe neza na bukebuke.
Ivyo bitifashe neza biza bigomba bidondagura.
Abahoze ku rugamba mu mice yose mu mpande zose iyo baje bazanana n'abantu batishoboye n'abantu atako bameze atako bifashe, bari bakeneye gushigikirwa, bari bakeneye ubufasha. Ego baribuka kabisa bagize ibibazo bakagwa ku rugamba bagahambwa ku Mpanda, niyo bamagurira ibikorwa bajya. Iyo tubibuze natwe biratubabaza cyane ko twarabuze abagenzi bari inshuti zacu kandi bazize kwigura igihugu. Mugabo birababaje cyane kwitwararika imva gusumba abantu bari. Byari byiza cyane yaba babyibuka hari ikintu babanje gukorera abamugariye ku rugamba atako bifashe, biriko barayerera mu mabarabara, bayerera mu mitumba. Mbere rimwe na rimwe iyo bagize icyo babaza usanga babishyura yuko atagwandikwa afitaniye.
Minani nabasanga ikiza cyunyura ibintu byose ari burya amategeko agenga bahoze ku rugamba mu mice yose.
Urumva kubera itegeko rihari naho yo bapfuye no guhambwa hambwa uko bishatse. Twebwe abahoze ku rugamba turasaba mu by'ukuri ku leta mbyeyi, leta twatoye turimwo mu bandi barundi bayitoye, yoshiraho itegeko rigenga abahoze ku rugamba bose umwe wese. Rero kuko iryo tegeko niryo ricagerekana ingene ategerezwa kubaho, itegeko kujerekanya umuntu nge nabaho gusumbya uwundi mugaba ari itegeko wa wundi ntaheza ngo asubire yidog niho haho nkuko muvuga ati iyo dushiye hijya no hino hari abo duhura bakavuga kumenga bari bagiye
itariki ya 16 ukwezi kwa 11 mugambwe Sende DFDD watoye gutangurira kwindwi yahari umugwanyi niyo yasinyuwe ko amasezerano yo guhagarika intambara hagati ya leta y'u Burundi na Sende DFDD ukiri muhari ugwanira mu ishamba hari mu mwaka w'2023 eroje wika neza ijuru ya Amerika.
Urakoze Loje, turacyari mu Burundi aho abarimu bo mu ntara ya Gitega batabaruwe mu bakozi ba leta mu barura rusange riheruka bafite impungenge ubutegetsi bw'inzego z'igihugu bwababwiye ko badashobora kubarurwa kuko minisitiri w'uburezi atarabaha amakarita abagenera aho bakora. Abo barimu n'abahoze ari abayobozi b'amashuri n'abahoze mu kanama gashinzwe gutegura amatora ariko ubu bakaba nta kazi bafite. Inkuru y'Ijwi rya Amerika yateguye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi turagezwaho na Desire Hatungimana I Kigali mu Rwanda.
Abarimu batakoreba rusasuma n'abahora ari abayobozi b'amashuri babogojwe muri ayo mabanga baca barungikwa kwigisha ku mashuri n'ubuyobozi bujejwe indero muri komine ya Gitega. Abandi bafite amakenga yo kubona batakorewe rusasuma n'abahora ari abakozi bo mu migwi y'amatora mu makomine no mu ntara. Uno munsi akazi kabo kakaba karaheze abo nabo abenshi muri bo bakaba baciye basubizwa mu mirimo yo kwigisha bahora bakora. Umwe mu bahoze ari abayobozi uno munsi yarungitswe kwigisha avuga ko bababwiye ko batabagira rusansuma kubera ko batararonswa makete nyezina y'ubushikiranganje abemeza abo bakorera.
Nahinduye imirimo nari mu directeri ukuye mu directeri cyasaba reflectation hanyuma akagushyira ahandi aho wigisha. Iyo sansuma cyitamwo ucawumva rero ati none iyo sansuma nayo kwiro sansaba ariko kazi twe turi ku kazi kwezi kurahetse ndiko ndigisha ngaha iyo kisasamisha degiteri urabona niba sansuma umushe de serivisi niba sansuma umugabo uravuga yari usi itegeko rivuye muri desire asonshefu amutwara avuga ati abo banza mwarindiye batwarindiye natwe ntituzi kushika ryari kubera atararonka makete aturungikiye tuja gukora cavuga ati banza murindiye.
Uwo mwigisha akavuga ko bafise amakenga ko bazohava badafatwa nk'abakozi ba leta kuko mu bushikiranganji bw'abakozi ba leta bavuze ko uwo batazosansuma azocava ku rutonde rw'abakozi ba leta.
Kandi turabona inkuru nyinshi zivuga yuko irosanzumeze azocaba kugenzura ko cyagenze ro kontrole hanyuma abatisasumishije bagaca bahagarika imishahara yabo. Kuvuga rero twebwe ntitubona ibyo bahagara uno munsi cyangwa ejo tuzaba tubaye abandi mu isanzwe twe twari abakozi ba leta dufite matitire minisitiri bashasha simbona igituma bavanga dusanzwe.
Nepomuseni Ndayavugwa umuyobozi w'indero muri komine ya Gitega imbere y'ibimenyeshamakuru bikorera mu ntara ya Gitega aremeza ko icyo kibazo bakizi gushika ku rugero rwo hejuru. Uwo muyobozi akavuga itegeko ryo kutabasansuma ryavuye hejuru.
Yego nibyo abo bigisha turabazi hari abahora ari abayobozi mu mwaka w'ishuri warangiye mu uyu mwaka w'ishuri bakaba bahiruka gusubirizwa abo o hari aho twari twiyumviriye tubona hari akazi turababwira ko bashobora kuza kuva bararindiriyeho kugira ngo ntibicare kandi hari abana b'igihugu bakeneye kwiga turazi ko bariko barakora ariko kuva iki gikorwa cya rusansuma gitanguye harabonetse icyo nokwita ko ari ntumbero twahawe n'ubuyobozi bw'indero mu ntara ntabwo twizera ko bwari wikuye mu buyobozi mu bushikiranganji. Iyo ntumbero yavuga yuko abo bantu batararonswa amaketi ko bobanza bakabangira kuba rusanse kugira ngo bazobe rusanse ayo makete yamaze gusohoka bayafise. Twarijejwe yuko amakete mwiyindwi azoba yashitse forema ikibazo cyabo kirazwi. Hariho n'iyindi migwi y'abantu itaraheza kuba rusanse na cyane cyane nk'abagwaye bari mu bitaro abo twashakwe kuzorindira ko bakira hanyuma bakaza ku kazi kugira ngo bashobore kuba rusanse n'abandi bakirindiriye sabo bahora ari abayobozi gusa hariho abahora bakorera mu nzo za mw'iyo migwi zeje gutunganya amatora nabo nyine bari mu mugwi wasabwe yuko burabangirwa ko kuba rusanse botekana borema bakaguma ku kivi mw'iyi minsi ndazi yuko nk'uko twabyemerewe amakete yabo azosohoka
kumakenga ubigisha bafise ko bazohava bakugwa ku rutonde rw'abakozi ba leta urongoye indero muri komine Gitega arabahumuriza akavuga ko atampamvu zotuma batasansumwa kuko amakete abarungika ku mirimo azote bakabashikira nabo bagaheza bagasansumwa
nuko twabibwiwe nivyo utazoba rusanse yavuze yuko mu gitigiri cy'abakozi ba leta atazoba arimo ku kibazo cyabo kizwi nizera ko batazohava bavuga yuko rusansuma yarangiye batabaye rusansi kuko nta kosa na rimwe bafise bari ku kivi turabazi ko bariko barakora botekana nibaza yuko atangorane zizohava
Nepomusenda yavugwa asaba ubigisha kutitwaza ayo makenga kugira ngo bakora akazi nabi ivyo hava bigira ingaruka mbi ku baregwa uwo muyobozi akamenyesha ko naho bakuwe mu mabanga bahoramwo bakira abakozi ba leta kandi bahembwa ku kwezi gutashe
kwezi guheze turazi yuko bazoguma bahembwe urumva rero nta kamaro kuko nubwo baba bagize amakenga boguma mu nzira baza barabaza ibyo ari byo ugasanga abana biriwe batize nk'iki gihe turimo twiruka n'umwanya ni byiza yuko uwariwe wese arindira ako kazi ko kanatsinda naha abayabaye dekomisiyoni agumara umukozi wa leta abayasubirijwe mu mabanga ariko umuyobozi agashigwaho aho ashobora kubandanya arangura iyo mirimo kugira ngo ashobore kuyirangura ku kwezi guheze turazi yuko baguma bahembwe ntabwo twifuza yuko yaza kujya imitsi abandi kuko utakoze ntabakwiye no guhera
abo bigisha batakorewe rusansuma basaba ko boronswa vuba amakete nyezina abarungika ku mirimo gutyo bakorerwe rusansuma babone gukora umutima uri munda
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika
kandi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
Jende mjitagara cha Mtumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Wari muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba kimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Tuje muri Tanzania aho bamwe mu mpunzi z'abarundi bacumbitse mu nkambi ya Nduta bafite abana bafatwa nk'ibinyandaro basaba ko abo bana nabo bagenerwa imfashanyo kugeza ubu bene abo bana nta mfashanyo bagenerwa kuko ihabwa base aho guhabwa ba nyina. Umva uko baganiriye na mugenzi wacu James Jovin ukorera muri Tanzania.
Ana ngaha mu nkambi ni benshi kandi n'abazo bari mu Burundi ni benshi none kubera iki mukuye ko ingazi giye gujya mu kase kandi nyina hari kubera iki to uwo muntu aheze uwo mwana akamurera none basi je hari ikintu cyane amakenga ko yamusize kuri se umwana uhungutse uramutorera ibintu byokunda mbese bavuga yuko icyambere gikene wari fishimbaye ugacake nani tresifika nakajya agapapuro guhakubita ko gugende kwa makazi none wabibuze iherezo ryo birihe n'ifishi y'umwana ibuze wapimishirije kajya ko kutandagira ko ndazi fashira kuboneka iyo gupimishiriza ko niyo idakunda kuboneka kuko irashobora gusigara hehe ku bitaro se ujya mwara avuka imuyinga kuko ibintu byo kubyara bujyaje n'ingorane nk'abantu babaye hari ababacera byashitse turavana bivaye n'umugore wiwe cyambyana se wuyu ava mu gisuru none bamaze kumushyira kuri uwo azohungukana ifomo y'abantu batandatu kuko afite umuryango wa batanu cyo nanjye mwungukane umuryango wa bane kuko urumva umwana amaze kujya ku isi urumva azomuhungukana nayo tumaze kugera mu Burundi je nkahungukira mu Yinga ko je ndi umunyamuyinga umwana azosha afashwa gute kwifashanya izo yatwaye se kandi afite umugore umva je nayo kenera gutora indya ati umwana ndamufashisha ndashandamufasha gute ujya nimba se wari mu Yinga basi nawe amaze kugera ku kazi wayifitiye umugore wa akavuga naha murezi ibintu bindaba ntakuntu ndi bumufashe ya mahera ya wa mwana zobarose nifashanye ya wa mwana bizajya wa mugore wi wa mwana undi nije ndoranda muze cyane na sije nzohanga ka byose nicyo kimwe n'undi haca bakoze icyo nicyo kibazo abantu benshi bafise none ko mara musije kurise ejo bidashika nkataha mungu kanye umujyango basinakuye mu Burundi je nakuye mu Rwanda abana batatu na je wa kane basinze basubira nayo ko kasho atatwarabanye ndabarere abanawo nzamungukanye kuko nkwisi no muhasa nganuko abanawo nzamungukanye se wawe yabahungukana ifomo umva nzacha ndabarera gute
naje gushika imbere bati baratwerekeze dutera tujya na rifise umwana nashika fotoze maze kugenda baradufotoreye mugani tumaze kumara bacavuga ati hari ahantu twari guca kugira tuse gucya turonka na nyamafomo y'abantu ibyo bo bacavuga ati nidusubire mu kindi mu cyo gihangari cya mbere turindire abandi barindiriye baduga igifomo baduga igifomo y'abane kandi n'ubu ni yo fise iyo mwana yari kenewe ntiyagiye twaserereje guhera ryari hirya yeje tuvuga ati nibaduheze amafomo bari kwa abo bana n'ubu ntacyapfuyemo n'ubu tumbere usanze ariho nkishika twagiye turakibaza avuga ati ntigikunda byarinze bidusimba ati tufomo ntacyo turonka mpaka tuduze muri gipacya atahige ntuzari zoherera mpaka jese nzi kibazo umwe nk'uwo mwana ari hamwe bo cyamuduza ego ko yarageze mu mezi atanu n'inusu bo cyamuduza atariko bompa izonge ndabe nagomba nyene yuko iyo fomu yironka iri ku mwana nico nagomba kugira aho nzoze ndaja hose nzoze ndatwara ifomo iri ku igitigiri gikwiye
nk'ikintu mbona nusaba nuko umaze umwana wamaze kumushyira kuri se bavuga ati ava ngaha kugira ngo umenye aho umwana uzomutwara byonyine gusa mu bwifashanyo y'umwana ukayironka kubwira ati hari izo avuga ati umwana aho ndamufashije arafise se umwanya n'umwanya nzomutwara kwa se naha mu bwifashanyo imaze gutora umugabo ifite ibindi mugore naho muzamugihurije kuko wa mwana undi azaguma abayeho nabi ahubwo biba byiza guha yafashanya wa mwana nimba ari amahera ukavuga ati umwana ndamufashe uko nimba ari yarasi ukavuga ati je nyina w'umwana ndayikoresha uko nkuko nibana mu rugo umuntu yose aba icyo kwera akabona yuko umujyanga ureze nk'uyundi erega icyo bintu umuntu yose aba nk'uyu ndamuhaye se afise uya ntarakwiza umwaka afise umwaka basi agaca yego na mukase umwana azabayeho nabi kandi ntazabayeho neza kuko hamwe no gupfa zopfa ahubwo byo babyiza agateka k'abana n'undi bagakurikiranye kuko abana bazanywe barahohoteka kuko benshi bazohasiga ubuzima bubi mu uwo mwanya cyangwa bamwe bagira iki bagira n'ingorane byabyiza rero abana bagumye kuri nyina bakaba hano ifashanye mugabo akamenya ati abana turimo turakurikirana base wabo icyo nasaba ko ari n'icyo
Ijwi rya Amerika mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya Afurika kuri radiyo Ijwi rya Amerika buri munsi reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afurika ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika adresse ni VOA radio yacu
nshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru yacu yo muri aka kanya naho tuyasoreje ndabashimiye mwe mwese mwarimu yakurikiye nshimiye kandi n'abagenzi banjye bamfashije kuyategura yarahagarariwe na Frederic Nkundikije Jeffrey Mutagoma wehegera Niger nawe mwari muteza amatwi mu izina ry'abagenzi banjye bose twafatanyije ndagira nti amahoro n'amahirwe kuri mese
been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.